Tushimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri kwa mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 I Kigali na FM 93 n'ibice bitatu Karongi muri Uganda turiyo ni kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 I Kisoro ku isi hose turi live kuri Facebook yacu na wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com YouTube, Instagram na X ni VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi mwagiteguriye kandi mbiye kugishikirizwa na Diana ni nahazwe ndi muri studio yinzwe
muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
ngende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Nawe
turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga yuno munsi nkuko mwabibonye ku mbuga ngurukana bumenyi zacu zitandukanye twatumiye umufasoni Micheline Barandereka yatanguje ikigo citwa Shekina Center kiri muri commune ya Rusaka ni ntara ya Mwaro mu Burundi bice mu mugambi wiswe ishure ryanje umuhana wanje canke muhiri wanje ikigo Shekina kiragaburira abana baciga ko kikongera kigashigikira abavyeyi babo bice mu migambi ituma ubutunzi bwabo bwisununura hari abafasoni b'imwaro bemeza ko bate imbere ku buryo bashoboye kubaka amazu biciye muri Shekina hagataho abana biga kuri iryo shure bari mu ba mbere baronka amanota meza kandi atari mwaro gusa ariko ku rwego rw'igihugu cy'u Burundi ibanga ry'ubumenyi bwabo ni ryahe amateka ya Shekina burya atangura ryari Shekina bivuga iki shure ryanje muhana wanje bisigura iki utu tubazo turi mutwo tuza guca ijya nino muri isanga yuno munsi Madame Micheline Barandereka yatanguje ico kigo nkuko nabibabwiwe niwe mutumire wacu turi kumwe ngaha muri studio y'indwi Micheline ikaze kujugya Amerika
mwakoze cyane
mwakoze kwita gutumire bwacu
mwakoze namu kudutumira
mbona Washington ibafashe neza
ego ego cyane
ego nuko rero turaza kugaruka kuzi ikigo mwatanguje muratubwira abana baciga ko imigambi itandukanye muri ko murakora ariko imbere yuko tubijamo byose hari wibaza ngo Shekina tubanze tuje kuri Shekina ubwayo Shekina bisiguri kikubera iki Shekina
mwakoze izina Shekina n'izina kiheburayo bivuga ukubaho kw'Imana no kuvuga ngo no uvuga mu gifaransa la présence no kuvuga ngo aho ubona Imana rero byavuye mu nkuru ya Israeli bariko barava muri Egypte bajabuka baja mu gihugu cyabo cy'amasezerano yo Israel hanyuma Imana igenda irabayobora yarabayobora ku mwango ikabareka igicu icyo bitutu bakagenda bagikurikira ko ntibari baziyo baja hama mu ijoro naho hagaca haza ikindi kintu cyo kibayobora yari umuriro bagaca bashobora kubona kugira rero ngo bashobore gutambuka ijoro no murango tubisanga rero mu kuvayo igice cya 13 umurongo wa 21 aho rero kwari ukubaho kw'Imana bakabona ko iyo mana iri kumwe na iyo mana ikabayobora nuko natwe twavuze tuti ni gute bari abantu bataye ibyizigiro bumenya ko Imana iri kumwe nabo ni gute bumenya ko Imana ishobora kubayobora bagashika ku mugambi mwiza tusha tuvuga tuti icyo kigo tucite Imana iri kumwe nabo bayibone nkuko abanyisraeli bayibona nuko twabicaguye
nuko rero ico gihe mu vyumvira hari ryari ikigo Shekina kimaze igihe kingana gute
cyatanguye mu 2011
gitangurira ku migambi iyahe ahanini
twatanguye ku mashuri imigambi yo gutanga indero nziza muri babandi batishoboye muri babandi batayivyizigira muri babandi ubukene batabona kazoza twe amashuri tubaka amashuri hanyuma kugira ngo dushoboze abo bana kuja mu mashuri benshi barabizi yuko abana bava muri ya mihingo ya ruguru kuri igisagara benshi bataja mu ishuri usanga hari bibazo bitandukanye bibatuma bataja mu ishuri twegere twatanguye tuza tuvuga tuti indero kuri aba bana kandi indero nziza indero ya karoliro
muravuze muti mwatanguriye ku mashuri umuntu akibaza amashuri muvuga ni gute Shekina ifise amashuri ya gute bahereye kuri kangahe mugeze kuri kangahe
twatanguye ku mashuri y'intango abayamwe bita ya zero maternelle hanyuma bamwe bimenyereza babana bato bimenyereza hanyuma turaduga turashika muri amashuri mato mato ayo bita ya primaire hama turaduga turashika mu amashuri yisumbuye atuma abantu bashobora gukora iki examina bakagenda muri kaminuza no kuvuga rero ngo bahera muri zero bagashika muri 13 bagacwaja muri kaminuza ahandi
no kuvuga ko 2011 niho mwatanguye turi muri 2024 umusheki na wambere nimba ariko twomwita ubunye arageze guca muri university muri kaminuza
cyane bagomba baje muri kaminuza barakuze bamwe n'inkumi abandi misore kandi vyukuri turabishimira Imana
yego mugeze kubana bangahe
dufise abana 300 na 75
mwatanguriye kuri bangahe
twatanguye kubana 40
matanguriye kubana 40 umuntu umushikanye mwaro ndahibuka kera tuje yo gukora ibiganiro si ni macane ariko nanone si nkibujumbura hadushikane twumve Shekinaho yubatse mu icungararo yaho ni hagati mwaro muri Rusaka mu kigo kingana gute kugira ngo twumve Shekinaho yubatse nuko bamerewe abantu bahariye
aho turi si kure ya y'umugwa mukuru wa komine ya Rusaka ni birometero nka 3 hanyuma turahantu bita mu mahwane ni kuvuga ngo turahantu nko ku masanganzira aho ibarabara rimwe bigutwara inyakararo yahandi ikagutwara imuramvya donc ikagutwara mu ishombo ahandi ikagutwara ifota donc turafise ni nkihuriro ry'amabarabara ahandi naho ikagutwara mu igenda aho rero ni ku musozi witwa Machazo ariko kandi na Sukoline canke uwundi mutumba witwa Rugoti abantu baho babeshijweho n'uburimyi babeshijweho no kurima no gukubita isuka hariho n'igitegwa cy'icyayi mu ntara ya Mwaro hanyuma hakaba ikikijwe n'amakomini 6 amakomini 6
akakabazo nakabaje ndabishaka kuko muvuga ngo amazina 375 naravye amafoto y'abari abana murera ingene baba baberewe nkaca mbona imwari ingene hasa nkiyumvira amazina 375 nkeka ko abana benshi bifuza kuja mu Shekina urazi ingene baba bambaye urazi ingene bafungura ku mafoto naravye ni kuvuga ko muragira ngo babe bake canke hari hata bishaka bataza kuko amazina 375 uravye aho mwaro iri n'abayikikuje n'abanyagihugu bari nibaza ko ato woreka kwifuza kwiga mu Shekina
ego abana ni benshi bakeneye ubwo bumenyi bakeneye kuba muri Shekina ariko natwe uburyo nk'ubwo dukundira ko tubafata bose hanyuma kandi murazi yuko kuko twavuze ko turi mu gisata c'indero ishure rimwe ntibishobora kurenza abana 35 ari n'amategeko ya UNESCO urengeje 35 bajya barenga ko baherekeje abandi umwarimu ntashobora kubakurikira bose nico gituma twebwe duca dufata abo dushoboye kandi dushobora guha bwa bumenyi twifuza nk'uko amategeko ya UNESCO bivuga rero turengeje byo tugora no dukora ibyo dushoboye aho duhambije twizera ko hagira abandi baza nabo bakadusahiriza bakadushoboye
ababyeyi barabitahura canke
ababyeyi
kose badashikirwa
biragoye biragoye nokuri ubuli mwaka turahamagara abaza kwiyandikisha haza nk'amajana 235 abavyeyi bararira abamama bararira uhe ukinyegeza kuko ababwira uti ntibishoboka ati none uwanje ko atagiye mu none uwanje ko atagiye ariko kandi ntibashobora kujya mu bose nikibazo nico gituma twohimiriza nabandi bakaza bagakora imigambi nkiyo
muca mucagura gutegira ngo umwana mu mwakire none
nikibazo ciza hariho ibisabwa kugira ngo umwana uvuge yuko ari umwana adashoboye abiwabo badashoboye kumufasha turaba rero yama bya bindi biri muri ministeri ya solidarite birahari ukaraba rero haba inzu abamo imeze gute mbega yo bafise ikimusahiriza ku kwezi ico bita revenu mensuel mbega arashobora kuvuza umwana yagwaye mbega arafise igitungwa gitabira uyu mirima nimba afise imirima mbega arafise hakubita isuka ukagenda urarabaza amakriteri yose naho nyine ugasubira ukagaruka ugacura ubusinzi kaye gusumba abandi yagoye mu gikorwa kigoye kuko ubu ufise benshi benshi cyane babikeneye benshi cyane ubona yuko bari muri uwo mugwi bica bigusaba kuguma ugenda umanuka 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 gushika utore cya giti gihe 35
murakoze gose madame Celine katuje ku mirongo ngura telefone twakira abakunzi b'ijugi America afite ibibazo bitandukanye Jean-Pierre ikaze ku ijugi America no muri isanga
ego ndashobora kubaza ikibazo
ego aho muherere hama muce mubaza
ya mbanga muri intuze ozambiro za DC Montgomery County Maryland nagomba kubaza uyo mugambi madame Michelle afise ni ingabirano y'Imana nagomba gusa kubaza yuko bahejeje icumi bamwe boja mubandanye bakaja muri university bagaheza high school bakajaja muri university abandi bakaja mu mashuri y'imyuga nk'iyokubarira kuko nk'ubu ndafise abantu b'inshuti umwe n'umwe engineer civil ari muhira depuis 7 ans ariko wahejeje kubarira we ni business man yaraguze ni mashini murakoze
mwashaka kubaza nimba hari imigambi baca bategekaniriza bagiheza kwiga
yego me harya bahejeje y'icumi bamwe bakajya ibisanzwe bijya by'imyuga abandi mugabo bakabandanya byo bakababwira gusa ntuzeye diference ubishobora gatora
murakoze cyane Jean Pierre mugira umunsi mwiza
yego me na
yego akabazo ka Jean Pierre
ego ivyo avuga nivyo aho tugeze sitwebwe gusa n'isi yose nuko kwigisha abana kuburyo ejo bashobora guca batangura ubuzi bwabo batarinda kujya gusaba ubuzi twegere rero turafise ico twamaze gushiraho ni kintu citwa entrepreneuria nuko uvuga ngo umwana turamwigisha entrepreneuria turayikora akayibona twaratanze impene mu mihana umwana wese arafise impene iyo mpene ni imusomesha udugomba rero ko uwo mwana akura abona yuko nimba impene ishobora kumusomesha nuko impene ushobora gutunga ubuzima bwiwe na karero k'impene mugabo tuba tugomba kumweka yuko birashoboka yuko nubwo yoba yahejeje amashuri agaruka akorora cyangwa agakora ikindi gikorwa kimuzanira amafaranga twebwe rero nta yindi myuga turashiraho kuko leta isaba yuko ufise ishuri nk'iryo ntucanga n'imyuga ucukora ibintu biri separe ni ukuvuga ngo imyuga ije ukwayo ishuri rindi ryarisa ngo rero formel ikagenda ukwayo naho rero twe duca dushiramo ako kantu ka entrepreneuria turafise uko duhingura amasabuni abana barabibona tuguhingura amasabuni abamama bakayagurisha abana bakaronka amasabuni ariko kandi bakabona ko hari ifaranga rizo muri ayo masabuni tubigisha rero kugira ngo bamenye naho bariko bariga ko bateza kwikorera umugambi nibasohoka
muti impene irigisha umwana nusigure twumviye iyo nkuru y'impene
y'igisumwa n'ubutunzi bikomeye hari iwacu muri mwaro muri rusaka ni igitungwa kizana amase hama ya kizanye amase bakimbura bagashobora kuzana ivyo kurya bikwiriye bagaburira abana ariko kandi ni ikintu kizana amahera iyo imaze kugwira turavuga tuti zimaze kuba zine yaravyaye ugashobora kwikoramo imwe ugashobora kurondera ibikoresho vy'uwo mwana ugashobora kuvuza uwo mwana ugashobora kwikenura ku kugira ngo wa mwana abandanye yiga ku ishuri iyo mpene irasomesha umwana iyo mpene iravuza umwana iyo mpene irashobora gukemura ibibazo byo mu rugo mu muhana w'uwo mwana iyo mpene rero abana ni bo bahavuye bayita sikunza kubivuga mugabo ni nk'impene y'igitangaza mu kifaransa bayise la chèvre magique ni ukuvuga ngo kuga umwana n'impene si impene gusa ni impene y'igitangaza impene ije gukemura ibibazo byo muhira impene ije kumuvuza impene ije kumusomesha iyo mpene irafise agaciro kanini uwo mwana rero kuravuga ati erega ya mpene niyo yasomesheje ya mpene niyo yatumye ngira amagara meza kumbure na jewe nina sohoka nzokora umwuga nzana ikintu kinzanira amahera
yego no kuvuga ngo umwana acinjira ku ishure sinze ko twokwita nka gakado akaganuke ka mbere mu muha ica iba impene
tuyimuhageze mu wa kabiri muri rya shuri ryo kwimenyereza cyo bita maternelle kwe ki tutayimuha mu wa mbere turabanza tukaraba neza mu wa mbere yuko imigambi ayumva umubyeyi ayumva kuko hariho n'ibindi biherekeza mu kumushyira mu ishuri ababyeyi baraza kurima mu mirima y'ishuri turanza kuraba ko uwo mubyeyi afise iryo shaka ryo guhambya abandi muri icyo kivi cyo kurimira abana kugira ngo bashobore kuronka ibyo bafungura nicyo gituma umwaka wa mbere abari kumwitegereza amaze kuza agakwiza amategeko tukabona ko abishyiramo umwete ageze mu wa kabiri wa mwana tuca tumuha ya ngabire y'impene
hama muvuze ko mu kivi cyo kurima abavyeyi bose bafite abana bategereza kuza kurima muri iyo mirima y'ishuri niyo za mfungurwa twabona ku mafoto muca mubagaburira
ego cyane abavyeyi baza rimwe mu ndwi umunsi wa gatatu guhera saa moya gushika saa yine hanyuma bakarima muri iyo mirima urumva neza ko abavyeyi b'abana barenga amajana atatu abari abavyeyi benshi bakubise ikivi bagakubita isuka baraba bakoze igikorwa kinini mu masaha abiri amasaha atatu baba bakoze igikorwa kinini ibyo twimbuye rero nibyo duca tugaburira abo bana
hama abaheza bagafasha abo bana guteka nibo bitekera murafise abakozi babatekera n'abavyeyi
tugafise abakozi babatekera
ego
abo bavyeyi gusa baraza bakarima bakaza bakabagara bakaza bakimbura wanashaka ni nabo iyo stock bayijera bakavuga bati uyu uko twimbuye ibi byinshi reka tubiguze tugurishe hama turonke umunyu turonke amavuta turonke inkwi zo guteka ni nabo babijera turafise komite y'abavyeyi ibyo bimbuye byose barabipima bakavuga bati okay bazojya iminsi iyi bazojya iminsi iyi ibi navyo kumbuye bishobora kononekara ntitwabibika cyane reka tubigurishe tugure umunyu tugure amavuta tugure amakara tugure ikintu gishobora gukora mu gikoni
yego tuzosaba abakunzi bacu baze kubagendera batufatira amavideo turaho ko byifashe dusubire ku murongo wa telefone twakira Manase Manase itumvi itwumviteka ikaze Manase
yego mwiriho neza
turaho nawe wiriwe uherereye
ndi Kampala muri Uganda
Kampala muri Uganda kabazo kawe cangirana
ndi umunyarwanda nakomeje gukurikirana ikiganiro neza ariko nashaka kumubaza none afite ya gahunda yabateganya kuza kwagurira no hanze y'u Burundi nangwa azagumye gukorera Burundi gusa niba afite gahunda yo kwagurira hanze igihugu cy'u Burundi yadusobanurira kugira ngo natwe tubimenye neza kuko ndabona igikorwa ko igikorwa cyiza cyane
urakoze Manase reka akwishure
urakoze Manase uyu mugambi twawutanguje muri komini ya Rusaka uramaze gufata urumva ko abana bamaze gusohoka bajya muri za universite uwundi mugambi ukurikira no gukwiza mu zindi ntara z'i Burundi muri komini zitandukanye kuko ibi bibazo biri mu Rusaka n'ibyo bibazo biri no mu yandi makomini ibibazo by'ubukene ibibazo by'abavyeyi badashobora gushyira abana mu ishuri kubera ubukene turagomba rero kubanza gutangura kuja handi mu gihugu cyacu nitwabonaho naho bimaze gufata tuzoheza twitabe uzobakeneye gushira umugambi mu ngiro mu bindi bihugu turanze neza muri Afrika cyane cyane ibibazo bihanze ibi bihugu bikiri mu nzira y'iterambere ni byinshi kandi birasa ni ukuvuga ngo nimba byakunze iwacu no mu Buganda byoshoboka rero nitwaheza tuzogutera kampu niwa uri hafi nawo mugambi ushire mu ngiro
kongira ngo ya tomoke wimanase muri Uganda twakire mataratara Claudine ikaze ku ijuri Amerika no muri isanga
yego amahoro
amahoro neza uherega Claudine
ndi muri Rusaka
uri muri imwaro yego wegereye ikigo Shekina
ego nihundi
nihuri nuko rero hanyuma tubwire ico kigura kibona urakibayemwo hari amakuru gifise ko
asha ni meshi cyane ego
ya tusangize twumva uko bimeze urakirimo ufise y'umwana
ego narahibarukiye umwana
warahibarukiye umwana
ego fashe nafashe inyigisho nibungenze muri cyo kigo cyashe kinasenga hanyuma nyangisho baratwigisha ibintu byinshi kandi bitandukanye twara haronke inyigisho z'ukuntu twoshobora kubyara ku rugero barashobora kudufasha baradukurikiranira amagara y'iwacu baratwigisha ukuntu twipimisha imbanyi hakiri kare baradufasha ibintu byinshi cyane baratujana kutuvuza twe kare nta twari tuzi kwipimisha imbanyi twashobora kugenda igiri na buke ariko twarashoboye kuronka inyigisho twaragiye igise nk'amezi abiri kwezi kumwe kuva unabimenye hanze nyisha turazikurikirana baratujana kwa muganga baratugirira ibipimo bitandukanye baratwigisha ukuntu two kwifata twenty tuzi no kuja no mu iradi ariko ubuye turamenya amagara y'iwacu ukuntu ameze n'amagara y'ikibondo twibungenze ukuntu bimeze
urakoze cyane kubi dusangiza uraza kutubwira ico kindi gice cyo gufasha abapasoni twari tukiri mu by'abana ariko ntiwanamuramukije madamu Micheline ari ngahe yatugendeye ku ijwi rya Amerika mu kumurukanya amahoro matarataro umeze neza
ndabaramukije amahoro y'imana
no mu muhana n'amahoro
ego n'amahoro
akavuga abona ko ariko karagwa katanguye
ego n'ukuri birere ni byiza cyane ntora
ego
turatera ibigori
imana ishimwe
ego amen
nuko rero wari kuratubwira ati umwana wawe bisa nkaho wamwibarukiye ngaho ko waragiye uraharonkera inyigisho kuva aho umenyeshe kina n'imbere y'uko uhamenye ubimenya byifashe gute mu by'ubutunzi naho mu by'umuryango uwo mwana angana gute
umwana afite imyaka itatu n'amezi atandatu umuryango ubuye twe turi ba mama muco turi umuryango uteye imbere cyane natwe abapasoni turashoboye kandi nta kintu twari twishoboje nyine asha ubu turi ba mama muco
niko baca babita abapasoni bagenda muri Shekina
ego
tuzaza kubaraba mutwereke ingene bigenda ako kana kawe kitwa gute rero hama karamaze gutangura kuja kwiga
kitwa arakazari kade gatanguye maternelle
kandi kari muri Shekina
ya mbere kari muri Shekina
urabona ko kabikerebukiye karabikunda
ego cyane gose karabikunda kaguma karirimba paseri
hanyuma none
usanga nyene dukerebutse
utwana two muri Shekina
usanga tumwiyumvamo
usanga dukerebutse nawe tubonye kunamenda turaba ku mafoto atandukanye urabona ko tunasa neza utwo twana
ego
nuko rero mataratara wakoze kudusangiza ivyo uzi kuri Shekina tukwifurize kubandanya uranigwa mu vyurimo vyose muri iyo migambi itandukanye mugabe imbere ko ndakureka uraja gukutsa ikivi na wewe
ego
hama umushinga ntahe wawe arabigushigikiramo mukavyumvikana byose nta kibazo
cyane gose n'ukuri imigambi aramfasha turashigikirana nyine mu migambi tuzatuba turiko turakora tugakutsanya ibivi n'ukuri arabimperamo amahoro byose twayifashanya nico gituma tuba duteye imbere nabo nyine kuko barabyumva bashinga nawe bacu yego kuko n'inyigisho zimwe twazironkera hamwe
yego
zo batumvise twazibamenyesha n'ukuri bakabitahura yego
nukura turamukiriza aba mama muco rero bose uti kwijwi rya Amerika barabatsaye integego
hari ico tavuze bakubajije bati wavuye he umaze gushika he vuga umugambi waranguye bivanye mu nyigisho waronse cyane cyane bivanye mu kuziganya no kugubanana
yewe nari narumbu binyende ataho yishikanye turaje mu migambi yo kuziganya no kuguranana yewe narashoboye kuba no saba ingurane narateye imbere mu bintu byo kubaka inzu ndashaka no kuntambwe ndaronka n'igitungwa cy'inka uruhande nukuri muri iyo myaka itatu umwaka kugira kane ndahamaze ndabona ko mu myaka iri imbere ishika nk'itandatu indwi natwe tuzoba duteye imbere cyane
uti wubatse inzu
ego
twarubatse
inzu bivuye mu kugura mu kuziganya no kugurana na twaraguranye ama tugenda tugakoresha wa mugambi wo kubaka ya nzu ibintu bikazorira ajya mu ntumbero tukadandaza tukunguka ama ya nzu ikabandanya iduga kuri ya mafaranga twagenda kugurana mu byo kuziganya no kugurana
mugurana na hagati yanyu bigenda gute canke muja muri mu kigushe kinabakabaha amafaranga mukazobasubiza mugurana na gute
oya twebwe turagenda tugagenda tugira umugwi w'abantu nka 22 turi kumwe muri Sekina Center hanyuma tukagenda tukaziganya nk'amafaranga ashika nk'5,000 cyangwa ari munsi hama nyanywanyi ayo mafaranga turose tugahita tukayaguranana ku munywanyi ukamugurana akagenda gukora umugambi yifuza hama akazana ya mafaranga y'iwanyu hama umwaka uheze mugaheza mukagabura natwe rero amafaranga uyifashemo neza ukagenda nko kuyadandarisha urashobora kunguka hanyuma ugakora umugambi wose wifuza atawukomeye amashi
nuko urakoze cyane numva hari abafaso n'intwari kuko kera ntitwari tumenyereye cyane baruguru bubaka inzu umva kumva warashoboye kubaka inzu n'ikintu cyo gushima cyane
emwe nukuri ndashinga intahe n'inka narayirose ku ruhande ubuye turaronkana neza bigenze neza
kandi urumva n'impene uri mukuronka kubera arcade niyagera mu wa kabiri bazoca muha impene
yego nagiye barampaye baraduhaye tumaze gusohoka inyigisho barazikurikiranye neza baraduhaye impene yego ubuye ziriko ziratera imbere
yego nuko
turabona ko imbere ari heza
urakoze cyane rwose
yego namwe murakoze
urakoze ugira umunsi mwiza ngaho imwaro duce twakira na Didier ku yindi murongo wa telefone Didier kaje ku ijwi rya Amerika no muri Isanga
alo
ego ikaze Didier
ego muraho
ego turaho uherereye
temerereye kumuzinda
ni muri iruhande ya za Cibitoke
aya no kuvuga temerereye muri zone Maranza
ego
mugabo turi kwa temuzinda
nuko rero ikaze muri Isanga twagutumira uno munsi madame Micheline kugira tubwire ivya Shekina akabazo canke intererano
ko intererano niyo nomuha
yego
kubera ivyo yakoze byose ni byiza nibyo nasomye kuko jewe novuga ico nasomye kuko sinakurikiranye ikiganiro ivyo nasomye vyose nabonye ivyo yakoze ari byiza kuko urabona bafashijwe ni benshi ama n'ikindi yobandanya akora umugambi nk'uyu kaguka nk'uko yatwaye FVS FVS amadi Burundi urabona ko yatanguye ikintu gitonya mugabo ubu bageze ku bintu bikuru bikomeye hose ego
ngira ngo intego umuteye arazumvise
ego cyane urakoze butwifurije neza kandi natwe n'izo ndoto zacu mu kwagura tukaja mu yindi mihango
mubandanye mukore nka kujya kwa FVS amadi Burundi murabona ba space bageze kure namwebwe ndabatseye ejo mubandanye ndahazi hari abantu b'incabwenge cyane kandi hari abantu bakerebutse
murakoze murakoze ego nuko rero mukanya mataratara yatubwiye ikintu acha twugurura igice cha kabiri cy'ikiganiro kuko urumva ubwa mbere twariko turashimikira cyane kubana ariko harimo abapfasoni harimo abatandukanye mugi imbere ko duca tuja kuri ivyo imigambi yinzi atari abanyeshure Shekina musiguru bwa mbere mwasigwe ko bifatiye kuco mwifuriza abantu ku ijambo ry'Imana muremera murabivugira umwana hari dinari nda kuba yegukiramo kugira ngo yige muri Shekina canke uwari we wese akwije amako ya vya bisabwa kuba avuye mu ryango tifise yagize iki ntimuraba hasengera habe namba
oya ntiturabaha java umwana we wese arahawa arahabwa kaze ni kigo cuguruye ku bana bose tutafatiye ku kunyizerere yabo
kandi harabarara buke
oya baririgwa gushika ku mugoroba abo bakuze bamaze kugenda mu mashuri ya bisumbuye ya secondaire abo barabandanya bakashikana no ku mugoroba
iza mfungurwa amafungurira ni kanga
ni kabiri ku munsi bafungura mu gatondo baganwa ubuyi bagishika hanyuma bakaza gufungura saa saba ivyo ku imfungurwa zikwiye kugira ngo bace babandanya gushika ku mugoroba
ego nuko rero turakira Menedora nawe imbere yuko duca tuja mu gice cha kabiri kiza gushigikira kuri indi migambi atari abanyeshure Menedora ikaze kujugira Amerika
Hello.
Ego Menedo ikaze kujugira Amerika.
Ndabumva.
Umeze gute ka Menedo?
Meze neza cyane.
Umenga kajuka ari hasi.
Oyaye.
Uri hehe wererehe muri kano kanya?
Mu kigo cya Shekina.
Nawe uri mu kigo cya Shekina.
Ego.
Duhava twibaza ngo tujya uri ri hasi kubera ukumbuye Michelle nawe ko twamukuzaniye mu kumburukanye.
Amahoro Menedo.
Amahoro neza.
Urakomeye imeze neza.
Ego.
No mu muhana muze neza umuryango.
Ego tumeze neza.
Abana batanguye neza amashuri.
Ego na mahoro namwe none.
Ego turashimye. Urahaye makaya kwiye baje kwiga basa makaya kwiye.
Ego.
Imana ishimwe.
Ego.
Menedo nawe rero imigendane nifikane na Shekina ihagaze he kumwana yiga yo canke ku migambi ukorerayo.
Ihagaze kuri ivyo vyose kuko jewe imigendane nifikane na Shekina. Hari umwana nibarukiye mu kigo Shekina ku mugambi twite w'umukenyezi yibungenze n'amagara y'umwana. Rero uwo mwana yaravukiyeho uye yaratanguye ishuri ari mu mwaka wa mbere. Umva izi myaka indwi ari yo ndi rero umwana mbona ateye imbere neza ku bisanzwe mbona bimeze neza
haheze imyaka indwi utanguye kuja muri iyo migambi yabo itandukanye ubuzima bw'imbere y'ukumenyana na Shekina n'inyuma yaho ubu tugeranije wotugira gute
ubuzima bw'imbere y'uko tumenyana na Shekina jewe nari umukenyezi akenye cyane acaraza umudamu umwe aratubwira ati arambaza ko nibungenze ndabimubarira arambwira ati hariho umugambi twiteho umukenyezi yibungenze n'amagara y'ibondo ati sinzi ko kujamu ndamubaza hamacandacarambwira ati ndamubwira ko nashobora kujamu hanyuma rero naratwandika turaza muri uwo mugambi barasigisha ibintu byinshi bijyanye no kwiteza imbere kuri mu turima tuboga nyine ibintu bidufungura kugira tumere neza baratubwigisha rero ingene bo tuvuza yewe sinari nzi kugirisha ekogarafe kubera ubwo bukene sinaronka ayo mahera yo kugirisha ekogarafe ari hama rero barampimisha imbanyi muri ekogarafe inshuro zitatu zine ndanagwara barambuza baranjana ni Bujumbura nawe Bujumbura nka naho nari nzi rero tangira amagara meza uko
hanyuma ikibondo cawe wibarukiyemo ni wo wa mbere ucanga wari ufise abandi mbere kugira twumve ko hari abandi bari barize mu yandi mashuri mbere y'uko umwana wawe aja mu Shekina
oya si we wa mbere ahubwo ni agira kangahe niwe wa nyuma
iyo uravye none abandi bize ku yandi mashuri atari Shekina n'uwo yize ku ya Shekina hari ubudasa
Onye yize kuri Shekina jembo numenga hari hakarusho cyane kuko wewe kubatanguye makarinere atera buwa mbere mubivyo ntazi niriko birabu uyu ariko naraje kuraba manuka naho nyene nabonye bimeze neza cyane.
Hamukibona gute mu myaka 10 iri imbere bice mu Shekina?
Jembo numenga ndoba ndi mu Kenyazi yifashe.
Yego. Nuko urakoze menede gira umunsi mwiza.
Ego.
Utaramukije aba pastor ni bose bari ngaho imwaro aho muherereye.
Ego.
Ego. Kwa kire Lucky ku yindi murongo wa telefone Lucky kaje kujya America.
Ego
herere ga Lucky.
Mu Rwanda mu burasirazuba mu karere ka Nyagatare.
Sinzi gituma ariko ndakumva neza, urashobora guhagarara neza aho uri usubiremo ikibazo twashaka kubaza uyu mumama.
Ufite icyo kigo
Lucky umbabarire sinda kugumana kuri telefone ko numva telefone yawe ntituko turumvikana ariko ukora ibikose akabazo kawe numvise mu Kenya nimba hari ico leta y'u Burundi ibafasha madame Micheline akabazo ka Lucky mu Rwanda.
Ego cyane ugakoze Lucky. Ego leta y'u Burundi iradufasha kuko irashigikiye umugambi bwa mbere, hanyuma programme dukoresha muri iryo shuri ni programme ya leta. Bisobanura yuko bagatuba hafi niyo habaye amahugurwa y'abigisha n'abiwacu barajamo. Rero baradukurikiraniye hafi kandi turabibashimiye. Mbese baramaze no kuduha agashimwe. Ego twaronse ubushimwe butari buke, twaronse ubushimwe kuwateje imbere komine yabo akugashimwe bagakaduha yaheze nk'imyaka yari mu 2018 hanyuma baraduhaye n'akandi gashimwe mu 2023 kuri wa munsi mukuru mpuzamakungu w'abakenyezi aho bakaduhaye kubera guteza imbere umwana w'umwigeme ku ishuri kubera abanyeshuri bacu 60% n'abigeme dushinga imbere umwigeme cyane kugira ngo umwe wa mwigeme yari inyuma wa mwigeme atashobora gukwikira amashuri cyane cyane muri rya bajya bava mu mihana ya ruguru kenshi usanga bashira imbere yuko aja kurongogwa cyangwa aja gukora ibikorwa byo muhira ntibamubike ngo aje ku ishuri. Turi twaje tuvuga tutumunye mukobwa mwigene mugeka aje ku ishuri arashoboye kandi vyukuri baramaze kubona ko ashoboye 60% rero naba abigeme bacha baduha kugashimwe rero kubera guteza imbere uwo mukenyezi mu kumuhimiriza kujya ku ishuri hamwe no guteza imbere abakenyezi umwe wa mugambi wo kwisununura wo kwiteza imbere. Yego ako gashi utwo n'utwo dushimwe tumaze kuronka no kuvuga ngo leta y'u Burundi irashigikiye kandi irashima.
Yego nuko hanyuma rero madame Micheline abapasoni babiri twavuganye bavuye muri Shekina buguruye ikiyago kindi umuntu yagira ngo Shekina ni ryashije gusa ariko urumva ari imigambi myiza umuntu anafasha abafasoni bafise inda tubwira imigambi yindi itandukanye ikorerwa muri Shekina kugira ngo twumve ibindi bihakorerwa atari ishuri ryanje muhiri wanje nk'uko mwavyize.
Iyo tuvuze ngo ishuri ryanje muhiri wanje ni ukuvuga ngo uwo mwana turamufasha ku ishuri ariko turamuherekeza no mu mihana dusha turaba rero none mu mihana ubuzima bwe bugizwe n'iki bugizwe n'uko akeneye icyo afungura bugizwe n'uko akeneye kwivuza bugizwe n'uko akeneye ko muhira bamuherekeza bakamuha uburyo bwo kumusomesha. Hari imigambi rero twasanze idashoboka tudashizemo umugambi wo gusomesha abana tudashizemo nibigize uwo mwana ubuzima bugize uwo mwana amagara meza nico kintu kiza ubwa mbere namagara meza kuri uwo mwana kugira ngo ashobore kwigatezogira amagara meza dusubiye inyuma twasanze uwo mwana kenshi benshi bari bagwaye amakwashiroko gufungura nabi ngwara yo gufungura nabi dusubiye inyuma dusanga namagara makafisi nuko umuvyeyi aguma vyara ningugana ningoga ataronka n'umwanya wo kuruhuka no kuruhurira uwo mwana ngo amwiteho abanza afungure neza duca tubona ko naho twiko turasomesha uwo mwana arasiba kenshi areze mu bumuna wiwe canke kuko mama yagiye kwahira icyayi ku munsi wo kwahira icyayi agaca asanga uwo mwana arasiba kwishura duca tugaruka tuti ni tutafasha uwo mwana mu magara meza no guhimiriza ababyeyi ibyo kubyara ku rugero cyane cyane no gufata responsibility ni kuvuga ngo ukamenya ko ari inshingano y'iwawe kurera umwana k'umwana atagera uwundi ahubwo ari wowe warera wowe wababyaye duca tuzana rero wa mugamba ba wumvise bavuze aho irondoka rijanye n'amagara meza turabigisha tukababwira amagara yabo gupimisha kugira ngo bikunde wa mwana gume ku ishuri twacire dushiraho uwo mugambi duca turondera abakenyezi bibungenza abakenyezi bakiri bato bageze babandi baguma bavyara kuko hagi usanga baje ku ishuri harimo abaciye ni kuvuga ngo harimo abahejeje kuvyara ducage dufata tuti duhere hasi duhere kuri bake bake tubona bafise imbanye tubigishe uwo mugambi nabo bagende bigisha abandi naho rero twahuye na Menedo naho twahuriye na Alice muri uwo mugambi wundi mugambi dufise nuwo gutuza na gutanga amazi meza mu mihana ariko byabanje guhera mu kigo kuko twebwe tumaze kugira umugambi wo kurima no kugaburira abana hageze kubiteka twagize ikibazo cy'amazi meza ducagire turaja kurondera uburyo twozana amazi meza twarimvye cyo bita forage hama tumaze kuyaronka duca turavuga tuti n'uyu mwana zanzo kaza aho gazimusinzikaza agasiba no kwishura amagara yo agasinzika bika turaba uburyo amazi yo mushikira meza ducagire dutangwa gutsiraho ama robinet public communautaire abana mu mihana batashe baronka amazi meza wundi mugambi ni uwo guteza imbere mu buryo bufatika bakaronka amahera bakaronka uburyo bwo gusomesha uwo mwana naho rero dutangiye iyo mpene irazana amase barayorora imaze kugwira bagashobora kuyikorako bakaraba ikibuze kugira wa mwana abandanye ishuri bagashobora gukuramo amafaranga umukenyezi twasanze ari inyuma bavyivugiye ubukene bwaramwishe agasanga kandi yikora kuri wa mwana w'umwigeme kugira ngo amufashe ibikorwa agume mu mirima kuko nta wundi afise amufasha tuti rero reka uwo mwana aje ku ishuri nawe tugomba turabe icyo guteza imbere genda mugende mugurana muje mu migwi yo kugurana no kuguranana hama murabe yuko mwakwiteza imbere kandi vyarafashe hari abamaze kugura inka hari abamaze kubaka amazu hari abamaze kugura ibivi byarafashe umukenyezi burya arashoboye iyo yegurutse amaso akabona uwumuhubura akamugirisha inama nukuba arashoboye icyo nkundira kandi umukenyezi iyo aranguye imigambi ntarangura imigambi yiwe gusa ni imigambi y'umuryango icyo genda gikunda cyane kubona aca yiyumvira gusanura inzu kubaka inzu kugura inka kugira uwo muryango utera imbere niyo aguze ikivi ntavuga ngo ni ikivi cy'iwanjye ni ikivi cy'umuryango naho rero iyo migambi yose yaje kubera iki ko bikunde wa mwana abandanye ishuri niyo umwana ari hagati y'ibyo bintu byose uwo mwana rero kugira gume ku ishuri nuko haba no kumuhegekeza mu muhana ku ishuri ryanje muhira wanje
ko murakoze cyane rwose twakire muhinga bw'ivyuma izina bambaye sinaryumvise nkari hindukiza uze kunyihanganira numvise umenga ni Eugene canke Igate ikintu nk'ico uratwumva
amahoro neza
ko izina ryawe ntunge uri insubiremo muhinga bw'ivyuma sinaryumvise ko bari imbere nitwa gute
nitwa Nizigimana Egide
Egide umbabarire Eji urumva ko narinda kwise Igate nsubira kwiza
murakoze cyane
uherere hega Eji
Murusaka imwaro
no musa imwaro twagende
nuko imana ishimwe ahubwo imana ihabwa icubahiro kubona mwagendewe n'abanyamwaro
gabanyamwaro no musa tugende kera bavuga ngo ni muzi amafaranga mbwa buturi munyigisha Ejide, turacyari kumwe? Ejide? Numva itelefone ukura twumva Ejide aga telefone kiwe karagiye muhinga bw'ivyuma baramutu ugarukanira kugira ngo abandanye heza nari kutsima kumenya nimba hari nawe warereyeho canke kimbanye agaruka ntaco turaza guca tubigarukako hanyuma rero amabavu mufise amavu sinzi ko ingorane muhura muri iyo migambi yanyu itandukanye numvise umenga ni vyiza ariko turi mwisi usanga uko biri vyiza hariho n'imiruho bizanana navyo ibibabangamiye iyo migambi yanyu kugira ngo ishobore ku hari ingorane muhura nazo
ego cyane ingorane ya mbere no guhindura ivyumviro kuko kugira ngo uhinjire muri uwo mugambi no kwizera kushoboye ukava muri vya bindi vya sinshoboye canke ni naka yabigize canke barandenganije ukemera ukafata mu minwe ubuzima bwiwawe kavuga kuti aha rero na jewe ndahagurutse kugira niteze imbere nukuvuga ngo birafata umwanya kugira umuntu mwumvishe yuko ashoboye cyane cyane turabye ubyiyumviro twebwe dufise bivanye ni na kibituri yacu umukenyezi agihe uwumva ko umengo nawe uricinyiza tube turaretse abandi ko boba baragucinyije ariko kandi bifata umwanya mugabe iyo bimaze gufata mwumvise ko ahaguruka akiteza imbere hanyuma namushinga akamushigikira twebwe rero nta mugambi dukora tutabanje kumva ko umushinga nahe nawe ashigikiye uwo mukenyezi kuko uri kurasambura ibyo rero naho ubona bifata umwanya kugira ngo bashobore kwinjira intambanyi urumva ya mbere nibyo vyiyumvira guhindura ivyiyumvira wewe uri umukenyezi hindura ivyiyumvira nawe we mushinga ntahe wiwe hindura ivyiyumvira mufate ubuzima bwanyu mu ntoke hama mu buhindure nta muntu azoza kubihindura atari mwebwe nyene aho rero birafata umwanya nibaze ko naho twoja gutangurira handi duhera kuri izo nyigisho ibyo rero bizofata umwanya ikigira kabiri turacabangamiwe n'ikintu cyitwa kutagira umuyaga nkuba nukuri ikigo kirateye imbere ariko dukoresha wa muyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba iracazimbye cyo bita amabateri birazimbye gose ugasanga bidutwara uburyo bwinshi hariho nk'ama ordinateur twabitse ibyuma bya nyabwonko twabitse kubera ko bidashobora kuronka umuyaga nkuba ukwiriye wo mushwarara y'izuba twarashobye kwimba amazi ayo mazi akoreshwa n'umuyaga nkuba umishwarara y'izuba ariko iyi imvura iguye nk'ubu igiye gutasura nuko uvuga ngo amazi arakena amazi aba make kubera ya mishwarara y'izuba ntayiriho tugasaba rero twifuza yuko twoshobora kubona umuyaga nkuba umwe utangwa na rejidezo dushoboye kuronka umuyaga nkuba n'ukuri twotera imbere gusumba aho tugeze uyu munsi tugomba kuzana amahinguriro mugaye amahingu gatamu yaga nkuba ntibikunda turashaka gushyiraho ibintu bishobora gutuma icyo kigo gitera imbere kikazana uburyo burushiriza gushahiriza ba bana bakaronka ibyo bakeneye byose ku ishuri mugabo uburyo bw'amatara butabonetse ni kibazo gikomeye cyane tugatera kama leta tugatera ama tubamaze kwandika makete kwa kutwara rejidezo baramaze kudufasha tubamaze kwishikana kwa guverna imyaka yose tumaze tuguma dusaba umuyaga nkuba umuyaga nkuba kandi iryo terambere no kuri ryoshika kure turonse umuyaga nkuba ngizo izo ntambamye dufise ahanini hanyuma ikindi nuko ubwinshi bw'abakeneye kwinjira muri icyo kigo ariko twege ntidushoboye gufata bose navuze ko hiyandikisha amajana abiri ariko tugafata 35 nicyo gituma tugera tuti harakwiye abandi boza canke tukamiritiplia tukadiplika kugira ngo abana benshi bashobore kubenefisia canke bashobore kwinjira muri uwo mugambi ngijo intambamye nyamukuru dufise
hambavu izo ntambamye ga madame Micheline Yusuf Damas nyuma muri 2011 turanakwibuka abana bamusagara bakera tukubona ufasha mu ibarabara ukaraba nka iyo wavuye naho ugeze umwana wa mbere wishimiye ukatubwira inkuru yiwe we yivuga gute muri make umama wa mbere wishimiye uwo muvuga gute muri make nubwo ushaka kugahera muri bamwe batangura keruza urafasha mu ibarabara
ubwa mbere na mbere uwo mwana aratwenga aranezerewe icyo uvuga mu gifaransa un enfant épanoui igihe jewe namubona ari yigiriwe igiriwe kubwa impamvu y'amagara make yigiriwe kubwa impamvu y'ukutamenya akazoza kiwe ariko uyu munsi aratwenga aranezerewe iyo muhaye ijambo nawe nyine urabona ko afata ijambo ariko kare tugishika nta jambo yashobora kuvuga uwo mukenyezi nawe nyine ni nkuko nyine ni umukenyezi yari yizinze atazi ejo uko hazoba hameze ariko uyu munsi urumva ko akubwira ngo mu myaka ibiri mu myaka itatu mu myaka ine nzoba meze gutyo arafise igicapo cahari nahazoba rejo ariko tugihura nta gicapo yarafise naho rero jewe mbona uwo mukenyezi uyu munsi ni umukenyezi w'imigambi akubwira ngo aho bukera nzoba ngeze aha ni ukuvuga ngo bahora bantangaza na jewe nyine bahora bantangaza cyane kuko murashobora kwicarana ukakubwira ngo ngo nshuti yanjye ngo ejo ngo ndiko ndagira gutya na gutya kugira ngo ejo nzoba afise inka urumva ko twe twabahaye impene nta nka twabahaye inka yavuye mu byo bagiye baraziganya kandi akabigirira umugambi aravuga ati mu mwaka umwe nzoba nguze inka kandi bukeye nkayibona nkayibona ko
yari
ati nzoba nubatse inzu bukeye nkayibona ati nzoba naguze ikivi bukeye nkabibona umugambi uwo munsi mbona umukenyezi w'umugambi biraryoshe cyane
nicyo gutera intege twakire na Paul ku yindi murongo wa telefone Paul ikaze ku ijwi rya Amerika no muri isanga
yego
uherehe ga Paul utuduzi cyo kugira ngo dushobore kumvikana
oje
uherehe ingozi ego akabazo kawe canke intererano
nera naho ko kwa komo kumutera intege kwere kwera nana kashe izo ndino kandi nubwo bafise bakanatse uburyo mugomba kusha kwitanga abashaka kwitanga no ku bantu mutazinanye mutagize ne bakashaka kendera cyerekana bo nabo nabo busanya abantu bake kuna kujisi kwa kunga kikuraje alawe ni migambi yongezemo kwa ngo kondike wawa natowa tu wa shure kwa kwa kusuno noro
kura koze polo nga hui ngoze ugiru mwosi mwenza ego soma izya Shekina tugarutse kuri ba bana no mu ishure nabonye ko Shekina abana bigayo baraza imbere mu manota meza apana kuri mwaro gusa mugabo no mu gihugu cyose umuntu akibaza ni gute imwaro umwana w'imwaro nshatse kuvuga ko abaruguru bataba bari kwari gari ko kera twa abantu babona ko ibujumbura ariho hava amanota meza gusumba mugabo hari habana benshi bari muri Shekina basumije amanota abana bibujumbura ibanga n'iryahe mu nokuvuga ngo hariho ikintu ki tagenze gute
ibanga nuko gukurikirana uwo mwana no gushika mu muhana ije ni jobanga jambele jatumye uwo mwana ashobora kubandanya ishuri kenshi na kenshi bacira hagati canka gasiba asiba kubega ikasiba kwera zangora yagwaye ntiyaronse cyafungura yagiye gukubita isuka kugira ngo acingero ugasanga ubyo kwiga ntiyabishize imbere kuko afise ibindi bibazo bimubemereye ariko twege twara muwe mu bibazo by'imuhira uwo mwana rero acashobora kwikonsentre cyane akaronka umwanya ukwiye wo kwiga ikigira kabiri kandi wa mwana ntataha afungura muhira wa mwanya wo guta wo gusubira muhira abari ariko ariga kumugoroba gushika kumugoroba nuko uvuga ngo hariho umwanya munini cyane abari kwishure kuva mu samoya gushika isaha 11 n'inusu umwana turamufise imbere yacu turamufise kandi ariko ariga turamufise kandi ariko arafungura turamufise kandi n'amagara yewe turayacungera ico ntavuze nuko hari umuganga aza rimwe par ku trimestre kugice aza gusuzuma amagara yabo urumva ko umwana tumukurikirana cyane nta cyo buza ko ashobora kumenya turafise n'umuntu aza uwo bita accompagnateur pédagogique n'umuntu aza kugira ngo afashe abarimu kugira ngo bagume bahugura ubwenge bagume bamenya bagume bimenyereza kugira ngo batange ubumenyi bwiza mu bimenyi bugezweho nawe nyine araza akaza gatatu mu kwezi ibyo byose ubifatanyije rero ni ngombwa ku mwana amenya ni ngombwa
birumvikana hama none ikigoshe kina mu myaka iri imbere itanu iri imbere hariho abanze kuri Facebook muraza gucesha kwa maso ariyo nk'abavuga ati kuki mutari nko mu buke cyane mutari nk'ahandi muri bona gute muzomara inyota bo bipfuza yuko muja mu zindi ntara ga madame Sheline
ego cyane twabanje kubaka ico nita ni nk'umugambi pilot w'akarorero kugira ngo turabe ko bikunda hama turabe twanze twipime natwege ku munzane turabe aho twavanye abantu naho twabashikanye aho twavanye uwo mwana aho twamushikanye aho twavanye umuryango we naho twamushikanye uyu munsi nta nkeka biraboneka no kuvuga ngo harageze ko tugenda mu yizindi komine mu zindi ntara harageze rero tugatera akama abantu kuko twege dufise ubumenyi twakoresheje tugomba gusangiza abandi mugabo sitwe tuca tuza tukabikora nuko uvuga ngo turaguherekeza utwereka abo duha izo nyigisho utwereka uwo mugambi aho tukorera hama tukaguherekeza mugabo duriko duhubura abi wawe abo ngaho muri iyo ntara kuko sitwege twoza kubishira mu ngiro twifuza rero abandi boza bakatwegera bati yamara twege turafise ahantu twoshobora kubaka iryo shuri wo duherekeza twege tubiteguye kubaherekeza
hama mukurindira gutyo bamwe nabo bahejeje uwa 13 ivya kaminuza gutayo projet ya kabiri hari umugambi wa kaminuza Shekina umwe wa mikomwe ibaza kugira ngo bazohere muri maternelle bakiri bato barinde bashika basohokere muri iyo systeme nkuko bavyita mu France
twebwe icyo tumaze gushiraho numugambi wuko abamaze kurerera muri secondaire abana bagomba begereze kujya muri za université hari umugambi twashizeho gukorera hamwe bakarima bakorora cyangwa bakimbura bamaze kwimbura amafaranga yose bagashyira mu kigega aya mafaranga bashize mu kigega ni yazoherekeza wa mwana gusomesha mu kaminuza twebwe mbere yo nta kaminuza turiko turabona muri iyi myaka ahubwo turiko turabona kugwiza icyo kigo gifise kuva mu ntango muri primaire muri secondaire tugomba ko hatangura baze nziza kuko burya kaminuza yishizemwe umuntu atatanguriye neza hasi nta usutsanga ari vya bindi usanga bituma tutaronka ya karite bwa byiza bwa buryohe bwa bwindero twegereye twumva dushimikaho cyane reka tubanze tugwa tugwize tugwize abana basohoka binjira muri za kaminuza kuko za kaminuza ziracyazira hari sinke zirahari ha kugwiza za kaminuza ahubwo tugwize abazijamwo bafise ubumenyi bukwiriye ufatitse iwacu hariho ni intuzi nziza university nziza ya mwaro umuntu yofuma ashimika cyane kuri iyo university kugura ibindi bisata hanyuma biwacu bakinjiramwo mugabo tugwize hasi hasi niho hamaze kononeka tugwize baduge binjire muri university bafise ubumenyi bukwiriye canke baje gukora imigambi yabo bafise umunyi bukwiriye si bose bateza kwinjira muri university
nuko rero madame Celine barandereka akajambo kanyuma mwubwira abana banyu mwasiga imwaro mbere ko muzoza kubasanganira abavyeyi bariyo muri rusangi nabumvirije kino kiganiro baba indongozi baba batandukanye ko baka kugira ngo dusoze
abana turababwira ngo umwaka w'ishuri watanguye gukora cyane barabizi neza kwariyo ndirimbo yacu gukora cyane ntacho babuze babayeho neza bafungura neza birirwa ku ishure bafise abigisha bakwiye bose bikoresha bikwiye tubasabye umwete wo gukora cyane tubasamari hama bibuke cha kibanza cacu ko camari kibanza cambere
murakoze cyane madame Miseline barandereka mwakoze kuwitabutse mu bw'ijwi rya Amerika twifurize kwandanya muranirwa mu byo murimo byose ejo nitwongera kubitura muri Shekina muzotwita
murakoze cyane mwakoze kutwakira muri studio yanyu mwakoze no kutwakira Washington
murakoze muri studio y'indwi mari 10 na Diane naje kuri micro nabateguye nongera ndabashikiriza muri sanga no munsi muhinga bw'ivyuma yakoze Nadia Tahana engineer Cornelius twakoranye twe mitwifurije umunsi mwiza.